bomba. Blessed. Ariko kagoroba cana ho vyatangura yancimbera kazuba karenza caramwenyura umutima wiburanyugurukira twarabana ari ku rukundo nta mipaka rugira buke buke dutangira kuvugana umwana turakurana imitima yacu itangura gufatana twica amaso y'abavyeyi ariko turagumana nigeza mbanira nigeza nyankira icyo ndamusabye uko nshaka kose niko yagikora ndarira nibutse kenshi ko namubwira ninzo kubera incungu mu rukundo guhoza amarira ibuka mbwira bebi nasamye nkamwishura kura y'ubunyene utarankwegera nari mfise ubwoba bwo kumurera nari mfise ubwoba bw'ibyo siwi wazoca nkorera ndavyibuka amaso zagakoroka nihakanya amaraso yanje mpitamwo guhemuka inda yarayitwaye gushika ribaruka mu kuvyarira muhitana vubuta kigaruka ndasavye imbabazi kuvyo nagukoreye ndasavye imbabazi kuvyo nakwariye ndimbwa ndi umushenzi ntaco maze ndi muhimbirime binzi shuriki cane nava nk'uyu mubiri ndasavye imbabazi kuvyo nagukoreye ndasavye imbabazi kuvyo nakubariye ndimbwa ndi umushenzi ntaco maze ndi muhimbirime binzi shuriki cane nava nk'uyu mubiri. I'm sorry.
Sorry.
I'm sorry.
Sorry.
Yeah, I'm sorry. This is life. Ndibuka mbwira ko imitima yacu ari amahasa muri kazoza tuzovyarakana keza dusa ndibuka ndamuha agashugwe k'urukundo agakorora amosozi nanjye ntorere kibondo ndibuka mbwira uruwa mbere nkunze kugeraho uruwa mbere nk'uyu mpunzu nkemera gukora icaha nanjye nitekereza mwana wanjye nkwesho simenye ko ngiye kumara 28 mu gasho akamoto kiwe kansigaye mu kiganza uko ndamwibutsa umutima wanjye urancira urubanza mfise ikirimba c'umutima mbuzu ukiganza aho yavuye n'ubu haracari ca kibanza ndibuka muri weekend akiza twirigwana vyari biryoshe mu gusangira dutamikana ngo sinzohakana ko dusohokana ndiyanka nibutse ko ntazongera kumubona reka ndire nihanagure reka nsare ntore umugozi niyahure umwanya ntusubire inyuma ntaco ndibugarure novuma mva ku isaha ko mba niki gikomere ndasavye imbabazi kuvyo nagukoreye ndasavye imbabazi kuvyo nakubariye ndimbwa ndi umushenzi ntaco maze ndi muhimbirime binzi shuriki cane nava nk'uyu mubiri ndasavye imbabazi kuvyo nagukoreye ndasavye imbabazi kuvyo nakubariye ndimbwa ndi umushenzi ntaco maze ndi muhimbirime binzi shuriki cane nava nk'uyu mubiri. I'm sorry.
Sorry.
I'm sorry.
Sorry.
Yeah, I'm sorry. This is life. King Gizo. Nara de Konye, bro. Heureusement, vous étiez là pour me consoler. I appreciate it, my nigga. Benny. Love. Thank you.